Iri News de América. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu imisi yose mu kinyarwanda no mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Kaba ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha. Inyuma yuko abarundi baba mu gihugu cya Canada baremeye ubuyobozi bw'igisagara cya Mont Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec, byatumye ubwo buyobozi bufuta amasezerano yo gufashanya bwari bwagiranye n'igisagara cya Bujumbura.
Amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu frayakira neza cyane rwose. Gusa turavuze umwanya byakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro umuntu yaba yihenze cyane rwose ashobora kwibaza ko ashobora guteza imbere igihugu atanezwe abababaye atanezwe abarundi atanezwe amahoro.
Boneshirahamwe Makaza avugira ishyirahamwe ABC rihurikiyemwo abarundi baba muri Canada. Urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta mu karere k'Uburaya ashimikira ku karere ka Afrika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'u Burundi yo gusubira kubananya imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cya Korea ya Ruguru carashyize mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane misile balistike zizashika kure cyane. Izo misile zarasiwe mu gice cyo mu buseruko bw'igihugu. Umugore w'umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cyihaye inkumbi cy'umurwi Ashabab mu biro by'umukuru w'igisagara cya Mogadishu. Perezida w'igihugu cya Tunisia Belgique Kaide Essebsi yitabye Imana afite imyaka 92. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato y'icyane. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Igihugu cya Korea ya Ruguru carashe mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane misile balistike zidashika kure cyane. Izo misile zarasiwe mu gice cyo mu burengero mu buseruko bw'igihugu muri Antunga. Abategetsi b'igihugu cya Korea y'Epfo bavuga ko ivyo bisa n'uko bigenewe kwerekana igihagararo n'inguvu za Korea ya Ruguru mu biganiro vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi ba Korea y'Epfo bavuga ko Korea ya Ruguru yarashe ubwoko bushasha bwa misile balistike zidashika kure cyane, berekanye impungenge zikomeye ku iraswa ry'ayo mamisile. Batangaza ko bidafasha guhamika icyuka kibi mu bya gisirikare mu kigobe cya Korea. Izo misile balistike zarasiwe mu gisagara cya Wonsan kiri mu buseruko bwa Korea ya Ruguru imbere ko zigwa mu mazi y'ibahari Pacific. Misile ya mbere yagiye ibirometero 430, mu gihe igira kabiri yagiye ibirometero 690 mbere yuko zose zigwa mu mazi. Ingingo ya Korea ya Ruguru yo kurasa misile balistike vyerekana ko abategetsi ba Amerika batashoboye gutuma haba intambwe mu biganiro vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'abategetsi ba Korea ya Ruguru. Ivyo naho habaye inama zitatu hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Mundu guheze ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Korea ya Ruguru bwamenyesheje ko igihugu ico gihugu gishobora guhebe ibiganiro. Ubwo bushikiranganje butangaza ko Korea ya Ruguru ishobora gusubira kubandanya kugerageza misile balistike zishika kure cyane n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe Amerika na Korea y'Epfo vyoshira mu bikorwa imyimenyerezo ya gisirikare itegekanijwe kuba. Umugore w'umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cyihaye inkumbi uno munsi kuwa kane cy'umurwi Al-Shabab mu biro vy'umukuru w'igisagara cya Mogadishu. Icyo gitero cyahiga umunyamerika ari intumwa idasanzwe nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Somalia. Yavuye mu biro vy'umukuru w'igisagara cya Mogadishu iminota mike imbere yaho. Iyo nkuru yatangajwe n'umugwi Al-Shabab n'abategetsi ba leta ya Somalia. Igitigiri cy'abapfuye muri icyo gitero cabaye ku munsi wa gatatu cashitse ku bantu indwi. Umukuru w'igisagara cya Mogadishu Abdirahman Omar Osman yakomeretse bikomeye muri icyo gitero. Yari bwasubire gutora ubwenge uno munsi kuwa kane. Vyavyitezwe ko we n'abandi bategetsi bajanwa n'indege muri Qatar kuvugwa. Umuvugizi w'umugwi Ashabab Abdiaziz Abu Musab yavuze ko intumwa idasanzwe nshasha y'ishyirahamwe ONU muri Somalia James Swan ariwe yarondegwa mu gitero cyo kuwa gatatu. Uwo mugore w'umwihevyi yagize igitero cyo ku munsi wa gatatu avuga ko yinjiriye kubari mu nama yerekeye umutekano mu biro by'umukuru w'igisagara cya Mogadishu. Yaciye yituritsa na bombe ari hafi y'umukuru w'icyo gisagara. Nubwira kane umugwi Ashabab ukoresha umugore mu gitero cy'abihevyi. intumwa idasanzwe nshasha ya uni muri Somalia James Swan yagendeye mu kanya gato y'umukuru w'igisagara cya Mogadishu Abdirahman Omar Osman yavuye mu biro byiwe munsi y'isaha imbere y'uko igitero cya bombe kihabera. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muhandanya gutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cya Tunisia Beji Caide Essebsi yitabye Imana afite imyaka 92. Ibiro vya perezida vyatangaje ko yitabye Imana ku munsi wa kane uno munsi inyuma yuko ajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru Tunis. Yajanywe mu bitaro mu kwezi guheze aho yavuwe indwara ikomeye itatangajwe. Beji Caide Essebsi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere muri Tunisia yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. Yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2014 imyaka itatu inyuma y'uko habaye imigumuko y'abanyagihugu yakuye ku butegetsi umutegetsi yatwaza igikenye Zine El Abidine Ben Ali. Imigumuko mu gihugu cya Tunisia yatumye haba imigumuko mu bindi bihugu bitari bike by'Abarabu. Inama nshingamateka ya Tunisia itegekanya ko umukuru w'inama nshingamateka ari we azoba umukuru w'igihugu vy'agateganyo. Bitegekanijwe ko amatora y'abashingamateka aba ku itariki 6 z'ukwezi kw'icumi, amatora akazokurikirwa n'amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 17 z'ukwezi kw'11. Tunisia ibonwa ko ari cyo gihugu cashitse kuri demokrasi y'ukuri inyuma y'imigumuko y'abanyagihugu yabaye mu bihugu vy'Abarabu yakuyeho abategetsi batwaza igikenye. Muri Zimbabwe umushikiranganji ajejwe ibidukikije n'ivyingenzi muri ico gihugu Priska Mufumira yahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ruswa muri Zimbabwe ZAAC. Mufumira yapfunye ubuyobozi bw'iyo komisiyo bwarahinduwe na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa kane n'ikinyamakuru ca leta The Herald. Priska Mufumira niwe mutegetsi akomeye wa mbere ahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ruswa muri Zimbabwe. Niwe kandi umushikiranganji wa mbere ari mu mabanga yiwe ava mu mugambi uri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU-PF ahagaritswe kubijanye n'ibiturire ku ntwaro ya perezida Mnangagwa. Ku bw'ikinyamakuru The Herald, komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ruswa muri Zimbabwe ZACC iriko igira itohoza kuri Priska Mufumira kuvyuka ashobora ko yaragize uruhara mu izimangana ry'imiliyoni itari mike y'amadolari y'amafaranga yaragenewe abafashe akaruko ko mu zabukuru igihe yamushikiranganje ajejwe iby'imibano muri Zimbabwe. Ku butumwa ku rubuga Twitter, komisiyo y'igihugu ijejwe kugwanya ibiturire yatangaje ko Priska Mufumira apfungiwe mu biro vyayo kugira asambishwe kandi ashobore gukurikiranwa n'amategeko. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murashobora no kudukurikirana kuri Facebook canke kuri site ya cariyo wezitata kaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, urunani rw'amashyirahamwe ategemeye leta mu karere k'Uburaya ashimikira ko karere ka Afurika yo hagati aranebagura ingingo yafashwe na leta y'igihugu cy'u Bufaransa yo gusubira kubandanya imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Inkuru y'idonido turashikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Venus Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza.
Mu itangazo impuzamashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku karere ka Afurika yo hagati yashyize ahagaragara, iravuga ko icyemezo cyafashwe n'u Bufaransa cyo gusubukura ubutwererane n'u Burundi gice intege umuryango w'ibihugu by'Uburayi, ndetse bigatera no kwibaza ku myitwarire y'u Bufaransa kwibahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Giuseppe Chiofo n'umuyobozi w'ibikorwa bw'iyo mpuzamashyirahamwe.
La coopération directe entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne est suspendue. Ceci n'implique pas.
Imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yarahagaze. Zumvikana ko u Bufaransa nka kimwe mu bihugu bikomeye muri uwo muryango busa nk'ubwatanze ubutumwa bwa politiki buza buvuguruza ubw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ivyo bije bitesha agaciro u Bufaransa mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Murabizi ko u Burundi bubandanya gutungwa gatoki muri cyo gisata, kandi ko hari n'amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko arakogwa. Kuvuga rero ko bwongeye gukorana n'u Burundi, u Bufaransa butanze ubutumwa ko ukubahiriza agateka kazi na muntu bitari mu biburaje isinga.
priorités dans son agenda.
Imuza mashyirahamwe y'Uburayi yibanda ku kare k'Afrika yo hagati iravuga kandi ko ihangayikishijwe nuko igice kimwe kintwererano y'Ubufaransa kizakoreshwa mu guteza imbere igisirikare cy'u Burundi.
Ils ont annoncé une coopération militaire. Ils ont le droit d'annoncer une coopération militaire.
Baravuze ibyo gufashanya mu bya gisirikare kandi n'uburenganzira bwabo. Ahari kibazo nuko ico gisata ari cyo gisata nkora mutima mu buzima bw'igihugu. Ufaransa bwari no gufuma ufasha mu bindi bisata birimo amagara y'abantu ugufungurira neza abanyagihugu bugarizwe n'inzara muri bino bihe u Burundi buri mu bibazo by'ubutunzi yamara u Fransa bwabuze buti turizeye leta y'u Burundi ivyo mu gihe bikozwe yegereje n'amatora basa nk'abariko bashaka ku Burundi busubira kubonwa neza mu makungu bigashobora gutuma batari bake bibesha ku kugene iby'agateka kazi na muntu bifashe mu Burundi
continue le jour par jour.
Iyo mpuza mashyirahamwe kandi irasaba leta y'Ubufaransa gusubira ku cyemezo yafashe cyo kwitandukanya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi.
On demande au gouvernement français de revenir sur sa décision.
Tusaba leta y'Ubufaransa gusubira ku ngingo yayo yo gufasha u Burundi mu bya gisirikare ikihatira ahubwo gufasha mu bisata byo gufungurira neza abanyagihugu uburimyi no kwitaho amagara y'abantu.
Icyemezo cy'Ubufaransa cyo gusubukura ubutwererane butaziguye n'u Burundi cyatangajwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi, ariko ubwo butwererane nyirizina bwatangiye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyemezo kikaba cyarafashwe igihe umuryango w'umwe bw'ihugu by'Uburayi wari umaze gufata icyemezo cyo kugumishaho ibihano byafatiwe u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Urakoze Venuste kuri iyo nkuru. Ku munsi wa mbere w'indwi abari mu nzego nyobozi z'igisagara cya Mont Saint-Hilaire kiri mu ntara ya Quebec muri Canada barafuse amasezerano n'umuyobozi w'icyo gisagara Yves Corriveau yari yagiranye n'u Burundi. Itangazo ryashyizwe ahabona n'urwego nyobozi w'icyo gisagara ryavuze ko ayo masezerano basanze yarimo udutosi kandi atari na ngombwa. Ishyirahamwe Alliance des Burundais du Canada ABC mu mfunyafunyo rihurikiyemo abarundi baba muri Canada barashimye iyo ngingo. Mu kiganiro Charles Makaza avugira ABC yahaye mugenzi wacu Diane Nininahazwe yasigiwe igituma iryo shyirahamwe ritari rishyigikiye ayo masezerano.
Utwara irya vila yavuze ko icyo cyiyumviro baciyumvira heze imyaka ibiri hama bakaba bashyize mu ngiro ubunye muri uku kwezi. Ibyo basinyanye ntitwabisomye. Mugabo ku byo yavuze ati ntibijyanwe na environnement n'ama échange culturel y'imico.
Kuki mwebwe mutishimiye iyo migenderanire y'ico gisagara cya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura?
Twebwe turashyigikiye ikintu cyose giteza imbere u Burundi. Icyo twiyamamije ni uko uwo muntu yaragiye guhura n'abo bakoze ibyo bikorwa twabonye agiye guhura pito n'abanye politiki duhereye ku mukuru w'igihugu muri guverinoma mu isanzwe harabajejwe ibyo byo kuraba ekoloji cyangwa imikulturere hama hakaba n'abanye politiki batwara igihugu. Twabonye uwo mugenderanire ariko aragira utanguye gufata tournure twita politiki surtout yuko tubonye intwaro iri hari itanguye kubikoresha ku bindi birengeye ivyo yari yavuze agiye gukora vya ekoloji na culturel.
Hanyuma ku ruhande rwiwe yaravuye arabahamagara arababwira impamvu yarahuye nabo bategetsi haguhura nabo barabivyo bisata vy'ibidukikije barabivyo bisata vy'imico kama gusumba baraba ivya politike.
Ntiyatoze twavyumvise mu nyamakuru yishura ku bibazo twari twabarije a travers ama media y'ino muri Canada. Kuntu yisiguye nuko uba bahuye atavyo yiteze mu ncamake ko yoba yaguye ko ku mukuru w'ibihugu atavyiteze ataviteguriye. Twabajije la mairie twarabajije iyo programme yose kuko turazi ko mu bisanzwe abantu bavuye mu bindi bihugu bagendera abantu bose. Iyo ugiye utanguye guhura n'abanyepolitiki ushaka guhura na bose kubera ushaka kumenya igihugu no kumviriza bose no kumviriza abatwara no kumviriza abatwagwa no kumviriza abo bose baba bafite ico bidogera. Iyo ntwaro mugabo we yatubwiye ati oya twe tuzohura gusa n'abatwara igihugu.
Hari ico vyari kwica n'ubundi ko iyo migambi yaca muri politike canke yacahe ibaho hagati ya Mont Saint-Hilaire na Bujumbura?
Ego umuntu wese ashaka iterambere ry'igihugu arazi ko hari amapriorite ategeza kuba ikintu ca mbere ku isi yose gikenewe n'amahoro. Iyo niyo imvugo ya mbere tuvuga tuti nta muntu ashaka kuvuga ko agiye guteza imbere igihugu atiyumviriye amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara ico gihugu kuzana amahoro, atiyumviriye kubwira abo batwara igihugu yuko boha amahoro abarundi bose. Ikindi naco murazi ko twimirije amatora, twimirije kuraba iyo ntwaro yuko izoha agahengo yabo batavuga rumwe na leta, twavuga tuti si wo mwanya wo kuja gutwara amaproje nk'ayo, amaproje nk'ayo guteza imbere igihugu turayakira neza cane gose, gusa turavye umwanya vyakozwe ari umwanya wo kuvugisha izo ntwaro bakayisha ko prezida bakayumvisha yuko amahoro ari yakwiye kuza imbere yo kwiyumvira guteza imbere igihugu. Umuntu yoba yihenze cane gose ashobora kwibaza ko ashaka guteza imbere igihugu atanezwe abababaye, atanezwe abarundi, atanezwe amahoro, aho biraba ku isi ntibishobora no gushoboka mu Burundi. Basanze rero baraze neza yuko we nyene yari kwakora ibintu batamuhereye uburenganzira.
Hari amakuru umwe wamuraronka canke muragerageza kumenya impamvu yoba yarashatse gukora iyo migambi atarinze kubicisha aho vyabwirizwa guca?
Uwo n'umuco turiko turarondera, nivyo turiko turabaza. Bari batubwiye ko azogaruka mu kwezi gukurikira mugabo yaciye agaruka kubera ibintu vyaciye bivugwa cane cane n'ahari. Twarumvise ko no mu mugambi wiwe hariho umwe yabivuyemo kubera we yavuga ati twabeshwe, ivyo agiye gukora sivyo twaganiriye. Ntituraronka umuco urutuwo mugabo twibaza ko mu minsi iza tuzowuronka. Noneho ababa muri gaviri yiwe baranadutumiye kubera nabone bashaka kwiyamiriza iyo ngendo yagize itajanye n'umuntu muri Canada akurikiza amategeko.
Abo babatumiye n'abarundi baba ngaho canke n'abanye Canada batandukanye batanga amatagisi yabo muri ico gisagara ca Mont-Saint-Hilaire.
Abarundi tuzi babayo, twumvise batubwira ko atan'abarundi bariyo, ntibari bazi benshi n'Uburundi yo buri babumenye kubera iyo visite y'uwo mehwawe yagiye hariya.
Mu bindi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi n'uko hariho uruhande ruvuga ruti aba barundi bashize ahabona ivy'iyo migambi tubashira muri wa muce w'abarundi badakunda igihugu cabo, ivyo vyovyo murabisigura gute?
Biragoye kuvuga yuko umuntu ariko avugira abarundi bariko baricwa atavugira Uburundi. Ibyo ni iterabwoba ry'abari muri leta, si ubwa mbere bivugwa. Twebwe turakunda Uburundi, musanga dukunda Uburundi kuruta abo bavuga ivyo, kuko twebwe twibaza yuko Uburundi buzotera imbere haje amahoro ku Barundi bose.
Charles Makaza, muvugira ishirahamwe Alliance des Burundais du Canada ABC mu mfunyafunyo, murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nije ndabashimiye ko namwaduhaye aka kanya ko kuvuga.
Twagerageje kumenya icyo ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura buvuga. Ubwitwara Fredy Mbonimpa atubwira ko ari ku kibuga cy'indege atahuka ava mu Bushinwa, atacyo yotangaza ataravugana n'abandi vyega. Yatwemereye ko niyashika azogira ico atangaje. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Rwanda. Ntigurirwa Hippolyte, umusore w'imyaka 32 avuka mu karere ka Rusizi, yarangije urugendo yaramazemo iminsi ijana agenda n'amaguru. Urugendo rwari rugenewe gusaba abantu kubiba amahoro. Ntigurirwa avuga ko urwo rugendo yarutanguriye mu karere ka Rusizi ariko arangije acitse mu turere hafi ya twose tw'igihugu. Akaba avuga ko arangije urwo rugendo ageze ibirometero bigera ku 1,000. Ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu Asumutaka Boye.
Uru rugendo yarutangiriye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ari naho avuka, tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane. Akaba yarusoje kuri uyu wa kane tariki ya 25 arusoreza ku rwibutso rwa Jenoside ruri i Kigali ku Gisozi. Ntigurirwa Hippolyte yasobanurira Ijwi rya Amerika impamvu y'uru rugendo.
Impamvu muri iyo Jenoside narokotse nari umwana afite imyaka 7, nari ndi mu bana abicanyi baho mu karere aho nari ntuye bafashe twara abana bagera muri 10. Bari baratugize nk'abacakara babo, nitwe twabavomeraga, nitwe twabatahirizaga, hanyuma kandi noneho nyuma natwe rimwe na rimwe n'igihe badufataga akaba ari twe tujya kurenza utwatsi ku bantu bayabagabisha. Ndavuga ariko nazakoze urugendo nibuka n'abana twari kumwe, bamwe muri bo barabishe, ngengera amahirwe ndarokoka.
Ntigurirwa wazengurutse u Rwanda rwose agenda n'amaguru, yabwira Ijwi rya Amerika ko urwo rugendo yarufashijwemo no kugenda yifashisha ikarita, ubundi akayoboza abaturage mu gihe yabaga yataye inzira. Uyu musore wamaze amezi agera kuri ane agenda n'amaguru, yararaga mu rusengero cyangwa muri za santere yageragamo z'ubucuruzi aho yabaga yakorewe urugendo. Ntigurirwa avuga ko aho yageraga yahitaga yigisha abaturage ibyerekeranye n'ubumwe bw'amahoro.
Aho nakoraga ibirometero 32, yego 37, 40, ahandi nkakora 10, gutyo gutyo. Byaterwaga ese ndaza kubona aho ndara ese ikindi igikorwa hari ahantu hari amateka araho ngaho nshaka gusura cyangwa hari igikorwa cy'amateka nshaka gusura aho ngaho cyangwa hari abantu nshaka gusura gutyo
nagendaga bugenzi ariko abantu benshi kubera ko nabaga hari gihe nabaga ndikumwe n'abazungu ugasanga yenda abantu baratubaje se murajyahe kubera igikapu cyanjye nabaga mfite ahantu bakavuga ariko abantu barajyahe ko tutabaza aha ngaha ngahagarara nkabasuhuza nkababwira ikindi mu masaha nabaga nzi iminsi amanama beraho kuko muri buri mudugudu mu Rwanda habera icyo bita
inteko y'abaturage
nabaga nzi ko narahageraga nkabaza inteko z'abaturage hano ziba ryari cyangwa ngahamagara nkabaza se aho hazaba inteko z'abaturage yego babimbwira nkavuga nti ngomba kuba mpari uyu munsi nahagera nkazijyamo nkababwira ngende umugenzi bampa umwanya tukaganira aho nageze hose baranyakiraga ikindi mu nsengero na kiliziya zose nanyuzemo bampaga umwanya nkatanga ubuhamya muri za misa
Ntigurirwa urugendo rwe yaje kurufashwamo n'umukorerabushake waturutse mu gihugu cy'Amerika uyu bafatanije urugendo kuva ku munsi wa mbere bakaba basoje iminsi ijana muri urwo rugendo usibye kwigisha amahoro uyu musore yanacishagamo agakora ibikorwa by'urukundo nko gusura abana babana n'ubumuga gusura abagize uruhare mu kurokora abatutsi mu gihe cya jenoside ndetse n'imiryango yagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge Ntigurirwa avuga ko amahoro yagiye yigisha nawe yatanze ababarira bamugiriye nabi
yego narababariye abantu bake mu bonzi baduhemukiye mu muryango wanjye abishe data abo ngabo bari baratugize abacakara turi abana bose nagiyeyo ubu ngubu aho batuye njyayo nkabasura nababwiye ko nabababariye ubu iyo twagize ibikorwa byo kwibuka baraza bagatanga ubuhamya nibo badufasha mu bikorwa bisanzwe byo mu rugo bisaba ingufu bisaba amaboko bisaba ubumenyi harimo abazi kubaka harimo narabababariye kandi uyu munsi njyayo abana babo nkabaterura tukaganira tugasangira ntago mbishisha ikindi nuko ninzira namaze kumenya ko nta muntu wavutse ari mubi
uyu musore avuga kuri urugendo yarukoze yifashishije amafaranga ye yagiye abika ku mushahara akaba ashoje agenze ibirometero 157 nubwo yemeza ko urugendo yagiye ahuramo n'imbogamizi ariko zitamuciye intege
umubiri urananirwa narananirwaga nkihangana ariko nigiyemo no mu rugendo nk'uko kunanirwa byampaye kwiga kwihangana hari igihe nayobaga nkayoba hari igihe nisanze indi kuri gereza yansinda
nari ndi kugenda mu muhanda
ikindi kintu gikomeye cyane ubwo yenda ndahita mbihuza n'ubundi n'impamvu yatumye ngera aho kuri gereza abantu batwara imodoka mu muhanda abantu batwara moto mu muhanda abantu batwara amagare mu muhanda barasuzugurana Rubanga w'imodoka asuzugura wa moto agasuzugura w'amaguru bose bagasuzugura abanyamaguru mu muhanda ikintu cyambangamiye no kugenda amahoni nicyo kintu cyambangamiye kurusha ibindi
Ntigurirwa yemeza ko iminsi ijana amaze agenda n'amaguru ategeze agira indwara imufata akabasoje nta kibazo na kimwe cy'ubuzima yagize Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru igisaka cyaho ni citaho abari mu ngorane n'ibiza kivuga ko mu Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatandatu k'uyu mwaka abantu miliyoni 5 bagwaye malaria cyubisata cemeza ko ivyo bitigiri vyaduze ku bice 97% kwijana ugereranije no mu mwaka uheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busigura ko bwafashe mu minwe cyo kibazo uca burondera abaganga biyongera kuba hasanzwe ivyo ngo vyatumye bitegira ibigabanuka ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu eroje wiri kaneza
Icegeranyo cy'igisata cy'abantu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibiza aho ca kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi ivyo navyo vyerekana ko mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni 5 haribo bagwaye indwara ya malaria ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018 ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka mu minsi heze umushikanganji w'amagara abantu Dr. Tadendi Kumana yabuze uturere tubangamiwe kurusha utundi asigura n'impamvu zabiteye yariko yerekana ibikorwa ubushinganje arongoye bwaranguye mu meza 6 ashize
ingora ya malaria muri no mwaka twarabonye yuko mu burebuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane burebuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi ivyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye hindakuruka ry'ibihe kuko ubutiri mu kwezi kwa gatandatu hanyuma hariho kandi nibiho bavitera mbere aho twabonye ko mu ntara zose barari mu muceri mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba nyinshi
Mucheganyo chao cha iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu umushinganje w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushinganjara mutwa muri ko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata
iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yaje amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategere amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti ibyo byatumye dushiraho abaganga barenga amajana 360 aho twari twabonye yuko iyo ngwara imaze kugwirirana cyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi nacyo cyacyerekana yuko malaria ari nyinshi twarabonye kubera icyo gikogwa bagwaye malaria bakiri baduhuga cyane bashika ku 282,000 n'amajana 93 ubu rero nko kuri 7 iheze byace biganwa ka nk'ibice 50% kuko twarose abagwayi 198 163 kana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza rero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa nicamara guhera etuzaza tubashikirize
ikiganyo cyawo cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nkakorera aho abantu bagera ku 245 bayigwaye ucinagaruka kubitigirira iby'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye ibihumbi 344 nibyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000 abenshi baje bava muri Tanzania mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko ingwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayigwaye n'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza Eroje urika neza ijwi rya Amerika
mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari twafite kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije igihugu cha Korea yaruguru carashe mu masaha ya kare y'ino munsi kwa kane misile balistike zidashika kure cyane izo misile zarasiwe mu gice cyo mu buseruko bw'igihugu abategetsi b'igihugu cha Korea yepfo bavuga ko ivyo bisa nuko bigenewe kongereza ingufu n'igihagararo bya Korea yaruguru mu biganiro vyerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na leta zunze ubumwe za Amerika abategetsi ba Korea yepfo bavuga ko Korea yaruguru yarashe ubwoko bushasha bwa misile balistike zidashika kure cyane Berekanye impungenge zikomeye cyane ku iraswa ry'ayo mamisi batangaza ko bidafasha guhama igicuka kibi kiri mu kigobe cya Korea ku yindi nkuru twababwiye ko umugore umwiyahuzi yakoreshejwe mu gitero cihaye inkumbi cy'umugwi Al-Shabab mu biro by'umukuru w'igisagara cya Mogadisho icyo gitero cyari cyahiga umunyamerika ari ntumwa idasanzwe nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri Somalia yaravuye mu biro by'umukuru w'igisagara cya Mogadisho iminota mike imbere yaho inkuru yatangajwe n'umugwi Al-Shabab n'abategetsi ba leta ya Somalia igitigiri cy'abapfuye muri ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu cyashitse kuri abantu indwi ku rugisagara cya Mogadisho Abdirahman Omar Osman yarakomeretse bikomeye muri ico gitero byari bwasubire gutora ubwenge no munsi kwa kane tongeye tubamenyesha ko perezida w'igihugu cya Tunisia Belgique Kaide Essebsi yitabye Imana afite imyaka 92 ibiro vya perezida vyatangaje ko yitabye Imana n'umunsi wa kane inyuma yuko ajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru Tunis ajanywe mu bitaro mu kwezi guheze aho yavuwe indwara ikomeye itatangajwe Belgique Kaide Essebsi yabaye mukuru w'igihugu cya wa mbere wa Tunisia yatowe iciye mu nzira ya demokrasi umushikiranganje ajejwe ibidukikije n'ingenzi mu gihugu cya Zimbabwe Priska Mufumira yahagaritswe na komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa muri Zimbabwe ubuyobozi bw'iyo komisiyo bwarahinduwe na perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa iyo nkuru yatangajwe no munsi wa kane n'ikinyamakuru cya leta The Herald amakuru rero nibiganiye twari twafite kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer Peter Handley yadufashe mu buhanga bw'ivyuma na Fasigebe yahuye yadufashe kugeranya ibiganiro ubihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikoro nawe mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo mugire umugoroba mwiza tubatumye kandi kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.